iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 imirwe neza nshuti mutangwa inondwe inshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe
naziga kuronka nk'imifuko 55 cyangwa ndonka 20 je urumva nta kundi novugura abana ko nitangiriye itamari ngora ibanke ntacyo muvugana uyiriha ya nyungu yabo na ya mahera yabo.
Uyu ni umwe mu barimyi w'umuceri wo muri komune Mpanda y'intara ya Bubanza i Burundi havuga ko umwimbu atako wagenze impungenge z'amadeni abo barimyi bari bafashe mu mabanki kugira ngo ashobore guteragira n'izose nk'uko muza kubyumva muri kino kiganiro iwanyu mu ntara tubahaye mu ikazi. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko abashinga amateka ba Leta Zunze za Amerika baraye batangaje ko bashaka inyishu itanzwe n'umushikiranganje w'ubutungane Jeff Sessions kuvyo yashikirije umugwi ujeje amatohoza mu nama nkenguza amateka kubijanye no kwivanga ku Burusiya amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze. Vyari bitegekanijwe ko uyo mushikiranganje itaba imigwi n'amashinga amateka na nkenguza amateka muri nondwi yamara acandika inama nkenguza amateka kuno wa gatandatu ko yifuza kubanza kuvugana gato no mu rwihujeje amatohoza mu nama nkenguza amateka kugira ngo yishure ku birego vyatanzwe na James Comey muri nondwi iheze. Abashinga amateka bamenyesha ko biteze ko uwo mubonano uzoba ku mugaragaro ni mu gihe kandi James Comey aho yariko arishura ku bibazo vy'inama nkenguza amateka yavuga ko ari ivyo afisa avuga kuri sessions yamara ko adashobora kubivugira ku mugaragaro. Mu gihugu cy'u Faransa amatora y'abashinga amateka yabaye kuri no w'Imana ibiharuro vya mbere vyerekana ko muhari En Marche uramutswa perezida Emmanuel Macron ufise ibanza bitari bike gushika ubu mu gice ca mbere cya matora. Uyo muhari ufise ibice 32 ku ijana ibishobora gutuma uwo muhari ugira intebe ziri hagati y'amajana 4 n'amajana 4 na 40 ku majana 5 na 77 zitegekanijwe mu nama nshinga amateka. Yamara iyo matora ntitabiriwe cyane ibice 52 ku ijana by'abari biteze gutora bakaba bataje gutora ikavuga ko ica bitumye ari uko abanyagihugu baheruka amatora y'umukuru w'igihugu yari yabaye mu kwezi guheze. Umugambwe w'abakonservateur ushobora gutahukana ibanza biri hagati ya 95 n'ijana na 25 nayo umugambwe w'abasosialiste uza inyuma ukaba udashikana n'ibice 10 ku ijana nk'uko vyemezwa n'abakurikiranira hagufi ivya politike y'Ufaransa. Igice cha kabiri cha matora kizwa ku munsi w'Imana uza. Edouard Philippe umushikiranganje wa mbere yateye akamo abanyagihugu bo mu Faransa ko bo kwitabira ayo matora. Abategetsi mu gisirikare ca Amerika bamenyesha ko ata makuru yemeza canke ahakana icegeranyo kijanye nuko umukuru w'umuhari wa leta ya Kiislamu Abubakar al-Baghdadi ashobora kuba yapfiriye mu gitero c'indege cakozwe haraheze imisi. Abahinga bavuga ko batemera nka neza ivyatangajwe na televiziyo ya leta ya Siria ku mugoroba kuno wa gatandatu ni mu gihe kigo kijeje gutohoza amakuru mu Bwongereza catangaje kuri no w'Imana ko atacegeranyo na kimwe cigeze gisoka muri Siria kivuga kuri ayo makuru. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanse bwa Leta Zunze za Amerika yabwiye ejo Ijwi rya Amerika ko yabajijwe ibazo ku bijanye n'ico cegeranyo yamara ko ata makuru akwiye afise yo kwemeza canke guhakana ibijanye n'ico cegeranyo muri ntunga. Radio Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muceye ku rubuga rwa interineti yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari humunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwirimwe abarimye umuceri wo muri commune Mpanda y'Intara ya Bubanza barifumbereje biturutse kumwe mbumuceri utagenze neza abatari bake mu barimye bayaze n'ijuru rya Amerika bavuga ko bahomvye ku rugero runini mu gihe amafaranga bakoresheje kugura imbuto bari bayasavye ingurane mu mabanki atandukanye umunyamakuru wacu Diane Ndonse atubwire byinshi kuri no nkuru
Muri kino gihe cy'isarura abarimye b'umuceri bo muri zone Musenyi ya commune Mpanda bari mu maganya menshi ayo nayo afatiye ku ruhombo rudasanzwe bagize muri ico gitegwa aha ni mu gihe bavuga ko isuka ya mbere ariyo yo mu kwezi kwa 10 ko mu mwaka uheze ataco bayikuyemwo kubw'uruzuba rwatse imbuti gahera mu kuzimu eka ni isuka ya kabiri yo mu kwezi kwa kabiri kuyu mwaka nayo ne bavuga ko ikirere kitagenze neza anaho umusaruro uri bariko baragosora ijwi rya Amerika ryabasanze ku mutumba wa Gifugwe bamwe baricurikiriye abandi bitangira itama hari nabo mbere ubavugishije ibijanye n'umwimbu bariko bararonka baca bakorora mosozi isiguro yayo marira ni ngurane batse mu mabanki kugira ngo bashobore kurima batabone inyene bazoyishura Uyu numwe avuga ko atashoboye kuronka n'igice cy'umwimbu muwo yaziga.
Naziga kuronka nk'imifuko 55 cyandonka 20. Nari nawurimye kungurane iyo mwibanye. None urumva ndagowe. Je urumva nta kundi novugura abana ko nitangira itamari ngorane. Ibanke ntacyo muvugana uyiriha kwa kundi nyene. Uyiriha ya nyungu yabo na ya mahera yabo. Uyatebeje mbere baca bagushirako nambari entere dorotare. Ni ngorane gusa turagowe.
Hejuru yo kubura amafaranga yo kwishyura amabanki, abandi barimye bavuga ko batazi ko bazosubira kurima ico gitegwa cy'umuceri kuko benshi barimaho bakose kandi amafaranga baka ari imbere yo kurima uyu nundi murimye
umye hegitari zibiri narahonje urumva nta nakimwe nakuye urumva senze ko bazonyemerera ko subira kurima imvura iguye iyo abantu bashobora kuvuga ngo ntivyamvuye ko ngo ijuru si jendariga ko ndamaze kuvyumva n'umwabivuga
igihe cy'isarura abatari bake basanzwe bahatorera koyo aba bagosora nabone bavuga ko atakazi baronka
nta kazi kahari ntako turonka n'uyu nyina duhaye nta wundi muntu aduha kazi nta kazi kariho turagowe turashonje nabi nk'uyu turahejeje izuba n'igishi ntako turonka
kare mwahora mukaronka ari kuretse izuba ryatse umuceri ukabamo
kare kazi karaboneka ofisi tuguvu karonka itashe
aha kabonetse turakora katabonetse naho nta kundi cha wihangana kacugenda kuraba ukundi nyene ushobora guhinga hingo dusombe nk'ubu tukiriho cha tugenda dukasoroma dusombe hanyuma gashira mu nkono gashya uronsa kunyu bana bakuhagura nta kundi kiro cyo bufuna cyo urabona cyarazimbye
uyu mugabo nawe yidodomba ko ari kakora kazi ko kugosora gasanzwe gakora abakenyezi mu gihe yari kuba ari karagenya
haragenaje kugosora kugira ngo ndayuko noronka nk'akajumpu k'abana konye Nahandi byari bibereye abakenyezi kabisa n'ubwo arabana nemeye kuza kugosora.
Ubundi wawe ari gucukora ikino.
Je nari guca ndaba nkaza kugenya nk'umuceri. Mugabo rero ntakaboneka kubera izuba yasa rigishi batawurimye ari beshi. Ahaye ibi byari bibereye abakenyezi kwe.
Hano ku isoko ku Musenyi naho abaguzi nabone bavuga ko atagahengwe. Kigabanuka kibiciro by'umuceri naho ari mwisarura ryawo.
Keri ugurisha ngahe?
Umuceri tugurisha 1600. Nubundi wica 6.5.
Nuwo uri kuragurisha 1600 wa urango ya ngahe we?
Nka nta mahera ndiko ndunguka na wica 5.7.
Nka jewe ntiwompa nko ku 1500.
Oya ntibikunda. Urumva twaba turiko turasubizamo duhomba mahera 2.2.
Mugereranije mu yera ry'umuceri ryo kumwaka uheze n'ubu uye mwebwe nk'abaguzi mubona umuceri uzimbutse
ayo mucamyo ubu niho zimbye muri uwo mwaka twagurika icana icabire
nk'ubu twaba dufise agahengwe n'ingene hari muci umuceri wabarya nawe ariko ubu emwe uburazimbye ubu umwimbu warabaye nabi
umunyamabanga mwishira hamwe ry'abarimye b'umuceri twizigirane kwizera Evrine asaba leta ko yogira ingufu mu kububakira ingomero bashobora kwikora ko mu kuvomera igitegwa cy'umuceri mugihe hatsuruzuba gwinshi nkuko vyahitiye
isezerana ry'ibirere urazi ko ritabaho rero bishitse tukagwa nko muri bitwaguyemo vyizuba nk'ubu leta idufashije ikatwubakika dufasha ino mu kiyaya cimbo bakagwiza ingomero z'amazi zivuye hirya no hino muri izo nzuzi dufise kumbure ngira twoshobora kunywesha imirima mugihe ubwo ruzuba ruteye nibaza naho ziomera nabi ntivyogera ku rugero byashitseko nk'ubu ryabaye ibara kubisanzwe.
Komine Mpanda iri mu makomine abadandaza benshi baranguriramo umuceri. Aha tukibutsa ko ugo ruzuba rwasubije inyuma umwimbu w'ico gitegwa rwatse mu ntara zishika cumi z'igihugu. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tuve ngaho onye Bubanza dukubitire gatonya muri ntara ya Makamba neza na neza muri komune ya Vugizo ivugamwo abanyagihugu bafise ikibazo co kwivuza biturutse ku mabarabara mabi. Alive Irankunda ni watwibutse ino nkuru.
Benshi muri abo banyagihugu nabo ku mitumba igizwe na Murinda, Mubanda, Mazuru hamwe na Kagege. Abo nabo bakavuga ko bagira uburuhe burenze mu gihe bakitswe n'amagara kumva z'uko barinda kuja ku mavuriro yo muri komine Nyanzarake. Aho ni mu gihe hari abiyunguruza n'amaguru urugendo ruri hagati y'amasaha abiri n'atatu. Ikibazo cy'uburyo bwo kwiyunguruza ni iyindi ntambamyi abo banyagihugu bahura nayo. Gaspar Niyongere, umwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika, avuga ati:
"Kiratubangamira rwose. Kubera uburyo bwo kwiyunguruza kandi tukaba dusanzwe dukenye, asanga bareka barakwaka nk'ibihumbi icumi kugenda no kugaruka, ntabwo ndonka. Ndihangana nyine abana bakaguma ngaho. Ubwoba buramfata nyine kubera mba mbuze ko ndabifata. Ikibazo kiba kikomeye, kiraremereye kubera mbaye hatana akazi mfise nkora, ndi umurimyi. Ari byo byompaye uburyo bwo kugira ngo niyunguruze ntware abana kwa muganga."
Abo banyagihugu nk'uko babandanye bavyivugira kandi ni uko ico kibazo kiriko kiratuma bahitamo kwitura barumenyi. Ivyo bigatuma ababo bahitanwa n'ingwara batigeze bamenya icayiteye kuko bataba bipimishije mu buvuzi bwemewe. Rimwe na rimwe abavyeyi abana barabacikanira ko bari mu nzira babajanye ku ivuriro rya leta biri muri komine Nyanzarake. Yudita Butoyi aravuga uko vyamugendeye.
"Je nubanageze vyago mu gihe mbona yuko abana bashobora kugwara sishobore gushikira ivuriro hakiri kare. Vyarashitse aragwara araremba kubw'urugendo rurerure cashika ku ivuriro umwana yamaze kwitaba Imana. Navyakiriye nabi kubona atavuriro rihari ritwegereye riri hafi kuko naho umwana yofatwa naho yoremba mugaye ivuriro rikaba riri hafi ukitura abaganga ukaraba icyo bagufasha. Boraba icyo badufasha twebwe abanyagihugu ntizira dutwara urubyaro kuko natwe dusigarana gahinda."
Vyongeye ukuba atavuriro rifise abaganga bapima indwara hafi yabo bituma niyo barembye bafata imiti iyariyo yose batahawe n'abavyigiye. Aha mbere bakavuga ko nko muri kino gihe indwara ya malaria yagwiriye bishika bagafata imiti gabanya ubushuhe paracetamol gusa munyuma bagasinzikara kuko bataba bafashe imiti nyezina ivura iyo ndwara ya malaria. Deo niyo nkuru aha akabona ko ikarata kamu yo kwivuriza ko bahawe na leta isa nuko ataciba mariye mu gihe bategerewe n'ivuriro rya leta.
"Iyi kamu kubera atamavuriro atwegereye tubona umenga ntaci tumariye. N'abana bagwaye bifata igihe kinini kugira twashikaneyo canke ingendo ndende birashika n'ubundi igahera yikiringo cyo giheze tutigeze tukoresha. Yumva bice bisaba tuguri yindi canke dusaba yindi niyo yindi twa twarasabye tutaba twayikoresheje. Misanzwe kamu yorohereza abantu begere amavuriro ya leta kuko misanzwe byari kuba byiza ivuriro ritwegereye kuko bikamera nk'uko ko abandi amavuriro abegereye."
Ibintu biruko mu gihe ku mutumba Rubanda ari naho uri ku masanganzira ahuza imitumba ya Murinda, Kagege hamwe na Mazuru, aheza umwaka hubatswe ivuriro ariko gushika uno munsi rikaba ritarashobora kugurugwa. Aha mustaneri wa komine Vugizo Joseline Nibimpa akavuga ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo ryugurugwe rifise ibikoresho bikwiye.
"Ego kwivuza usanga bigoye cyane ivurira ahantu ku Rubanda turiteze yuko bazogyugurura tukaronka ibikoresho rigatangura gukora kugira ngo abene gihugu nabo borohegwe kwivuza asha abene gihugu borema kuko leta no muvyeyi kandi bakunda ko bitari kera tuguma tubitanga mu raporo yuko boza kugurura irivuriro ryangaha ku rubanda
ico kibazo cyo kutegegwa n'ivuriro rya leta kwa bo banyagihugu kiratuma kandi abakenyezi bibungenze batitaho gukurikiranwa n'abaganga abo twaganiriye bakavuga ko bipimisha mu gice cya nyuma cimbanyi yamara bategerezwa kwipimisha n'imiburiburi gatatu mu kiringo cy'amezi 9 nkuko bihanurwa n'abaganga imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Tukiri muntara twabwira ko leta z'umwe za Amerika zibicishije mu mugambi wa yali washinje washizweho na perezida yahora arongoye kino gihugu Barack Obama yihitamwo ugwaruka rw'inkerebutse go mu bihugu vya Afrika ukaja gukarisha ubwenge makaminuza atandukanye yo ngaha muri leta z'umwe za Amerika muri uno mwaka 12 muri ugo gwaruka ruzova mu gihugu c'u Burundi bane muri abo 12 bakaba batowe mu ntara ya Gitega abanyagitega bahamagarira urundi gwaruka kugerageza amahigwe yabo muri uyo mugambi uba uko umwaka utashe ugo gwaruka kandi ruriyemeza kumenya ibazo kuranga ha muri Amerika ruzobafasha cyane umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana yarayaze nabo bane twumve ico bavuganye
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Ugorwa ko mu ntara ya Gitega gwatowe muri uyu mugambi bose ko ari bane bavuka mu gisagara cha Gitega. Muri abo harimo n'abakenyezi bubatse bagize ayo mahigwe. Ditiane Gateka umukenyezi w'imyaka 28 arubatse afite n'abana babiri. Aratubwira uko yamenye ibijanye n'uwo mugambi wa yali.
Uyu mugambi wa yali namenye muri American Corner igihe baje kuvyigisha candavyumviraho nda playing ndatanga ibisa abga hama mbona gutogwa nzoja muri state yitwa New Hampshire kwishuri yitwa Dartmouth College hama nzokurikirana igisata citwa business and entrepreneurship sanswe ndandaza impuzu rero ngiye kuvyiga gose ngiye kuronka ubumenyi hari yabuhagije kugira nshore ino guteza imbere cyane urudandazwa rwanje nongere mpe akazi abashomeri benshi bari mu kino gihugu cacu
Bamwe mu barundi kazi biyumvira ko umugore ari uwo kuguma mu rugo araba vyo muhira gusa Ditiane Gateka arafise impanuro atanga
Nubahanura kuja mu mashira hamwe kugurukira cane cane cyane kwita mu rurimi rw'Igifaransa le monde de l'internet kuko niho benshi bamenyera vyinshi ego nubahanura kuguruka mu mutwe bakaja mu ba bibliotheque bagasoma ibitabo bakaja ahantu hari connection bakumviriza bakamenya by'abandi bakenyagizi bo mu bindi bihugu bariko barakora gucyo nabo bagashobora kugira ico bashikirije mu byo bakora ego ico gice cyarenze cyo guma mu rugo ubunye ni gusohoka tugakora kuko ivyo urugo rukenera ni byinshi cyane tugiye kugira imigambi tugafashanya tukarondera uburyo tukarondera amahera tugakora tukiruka natwe turashoboye
Berize na Imana umwigeme w'imyaka 25 aratubwira umugambi yakoze kugira ngo abone amahigwe yo kuba muri iyo programa ya yari
ikintu nanditse ku ishure niga ko muri secondaire hari abagenzi banje bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva ndakora ibishoboka byose kugira ngo menye burya buryo bavuga namwo bakoresheje ibimenyetso ndabimenya ndaza ndabafasha kuyaga n'abandi bantu muri mu kibano hanyuma ikindi nanditse gufasha abakenyezi canke abigeme nko gutwara amamoto mu birinjiza amafaranga naciye mpitamwe kuvyinjiza mu bandi bagenzi banje babigeme turabiyaga ko numva nabo bashigikiye icyumviro canje kugeza ubu hariho batatu tumaze gutangura kwiga amamoto kugira ngo natwe turonse ibisabwa uruhusha rwo kugendesha imoto natwe tuze turaronka ayo mafaranga naho yoba make muga kugira ngo ubushomeri bugabanuke na cyane cyane kuba kenyezi n'abigeme
Berize na Imana avuga ko niyagaruka atakibuza azokoresha ubumenyi azoyavanye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu guteza imbere igihugu nahavuka.
Denzo ja muri Pennsylvania nzo kwiga ku university yitwa Drexel zomarayo indwi zitandatu. Nzoba ndi mu gisata cha civic leadership nditeze ko nzokura ubumenyi budasanzwe kugira noroherwe gukora ibyo numva nshaka guhereza Abarundi na cyane cyane no mu ntara yanje.
Ubwo gwaruka gwatoranijwe muri programa ya yari biteganijwe ko ruzofata indege rugana muri leta zunze ubumwe za Amerika itariki 15 za kuno kwezi. Ikigo ndangakaranga cy'Abanyamerika American Corner kiri mu gisagara cha Gitega nico cyafashije ubwo gwaruka kugira ngo rushore kuzuza ibisabwa muri uyo mugambi. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika dutandukira yavugwa mu makambi abana 79 nibo baraye bahawe isakaramentu ryo kubatizwa muri diocese ya Katolika ya Rulinda iri muri paruwase ya Mboko turi muri Uvira muri Congo. Iyo sakaramentu rero ryo kubatizwa ryabaye mu gihe amatariki yo kuronswa udufungurwa atari bwagere ku mpunzi z'Abarundi bari mu ikambi ya Rusenda. Ivyo bikaba byatumye badashobora guhimbaza uyo munsi mukuru nk'uko vyategerezwa. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo ya dutegura ino nkuru.
Izindi ndirimbo zaririmbirwaga abaha umubatizo uko ari 79 bari biganjemo abana bari hagati y'amezi 5 kugera ku myaka 4 babatijwe bavuye mu nkambi yo mu Rusenda no mu ngengero zayo. Ku bwa mwarimu Ntimpirangeza Jean Baptiste uyoboye abakristo Katolika bagera ku 400 bo mu nkambi yo mu Rusenda arashimira uburyo uyu mubatizo wagenze dore ko bamaze kugera ku mubare w'abana 400 bamaze kubatirisha kuva bagera muri inkambi yo mu Rusenda mu mwaka wa 2015. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zabatirishije abana tangaza yuko uyu mubatizo waje uzisanga gazir mu bukene kubera impamvu sikaba ari ntabirori za Korea abana bahawe umubatizo
mu bukene kubera babatirishije turi muco biti ndenga. Ubu ni kibazo cyane benshi bariko baridoga ati none tugira gute tunwa gafanta gute dufungura gute imfungurwa zaraheze. Ni kuvuga babatijwe mu bukene budasanzwe
amuzi mu gutwate ko uyu turashonje nanyu budufite ujya kuronka inyuma tugira umutwe kubatije abantu umunsi mukuru wara inge zaraheze ariko turashimira Imana ko none bahezaga abana kwabatizwe neza tangurane zibaye.
Cyakoza muri izi mpunzi hari zitangaza yuko zizakorera abana umunsi mukuru nyuma y'ipokera riteganyijwe mu ntangiriro za kino cy'umweru.
Twapokeye birashobora gushika umuntu akagura nk'agafana akanywa cyanya gato aho niho bica biba byiza.
Nateguye umunsi mukuru neza mugabo ni hanyuma si neza cyane ubu ni hanyuma dupokeye ubu ndimo ndenga
ubu nta kintu gihari mugabo twaronka ifaranga twoteka gaceri tugahamagaza umubyeyi yamubyaye n'abandi bana bari mu runganwe nkabo tukarondera akajiba kano.
Nubwo umubare w'abahabwa umubatizo ari mwinshi mu itorero Katolika ryo mu ngambi yo mu Rusenda baracyafite ikibazo cyo kubura amabati yo gusakaza urusengero biyubakiye kuko bitangazwa na mwarimu Ntimpirangeza Jean Baptiste umuyobozi wa Katolika wo muri ingambi.
Twebwe bakatika mu ngambi gushika ubu turashika ku 400 ariko turafise ibibazo twarubatse isengero ryacu rirafise ikibazo cyo gusakagwa twifuza yuko nimba hariho amashirika cyangwa amaonije yobadukunda kugira ngo dufashe irisengero ryacu rya Ecclesia risakagwe kuko umwanya n'umwanya irashobora gutembagara turashyira kuduhema tumuyaga waza ugacusambura rikava cyane rigakwa no gutembagara.
Tumenyeshe yuko uyu mubatizo wayobowe na padri mukuru wa paruwasi ya Mboko Nkunje Alphonse aho yashimiye abaririmbyi b'Abarundi bo muri korali ya Saint Antoine uburyo basusurutsa abakristu binyuze mu ndirimbo baririmba mu ndimi z'ikibembe, ikirundi, igiswahili ndetse n'igifaransa. Ndasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda.
Mikambi impunzi z'Abarundi induta muri Tanzania naho imiryango y'abatwa baragerageza kugwanya ubukene uko bashoboye. Abagore barabumba abagabo nabo bagakora cyane cyane ubucuzi ariko baba abapfasoni canke abagabo bavuga ko bataronka isoko ryaho bashora ivyo baba babumvye canke bacuze nkuko muvyumva muri no nkuri ya Leonce Niyongabo.
turi mu rugamba rw'imiryango y'abatwa bakorera mu soko nk'urinduta mu gihugu cya Tanzania ijya no hino muri ubwo ruganda abatwa bamwe bariko bahonda ibyuma abandi babihumuriro bakoresheje imivuba urugo ruganda rero abatwa bacu rutwuma tubwo kubunyuranye
twe ducura ibibezi tugacura imbigita tugacura inajoro tugacura amafire tugakora n'ibindi byuma byose
amabasiteri ibyo bikoresho turankura nka bijya bindi biba byahaheze bya kizungu nk'ubufuni bwaheze cyangwa izo fera bitobakata ibyo bubakisha amawese barazana tukabagurira
nk'abandi bose mu isoko abo batwa bakora bategereye abakiriya umukiriya agiye badashoboye kumvikana kubw'abo batwa rero niko byama bamwe bacura ibyuma bikabura ababigura
ntibigurwa kuko dusanzwe ngaha rwose turi mu nzu ata mafaranga dufise urashobora gukora nk'imbigita zikamara n'amezi atatu cyangwa amezi abiri ugakeneye kamwe nk'iyo yapokereye ya mutakaranyaraza akayigura naho usanga ari kagura nk'amajana atatu cyangwa amajana ane
ubwo ku munsi urakora nk'imbigita zingahe
ku munsi ugiye ndakora nk'imbigita nka 50
aho ugacuharura ko ushobora gukuramo amahera angahe
imbigita 10 ndashobora gucyaruramo nk'ibihumbi 4 nazidandaje neza
nk'ibyo 50 tumara igihe kingana gute
amezi nk'abiri kuko ngaha ndibuka yuko ari imbigita zimaze amezi atatu utaragurisha hano
naho biri uko bamwe muri abo batwaremera ko utwo bakora tubasahiriza mu buzima bwa minsi yose
uwo mwuga twegura tuvashije cyane urabona nk'aha turi mu nkambi ya Nduta ubwa mbere na mbere twahora turonka indyo zikwiye kandi naho twahora turonka indyo zikwiye rwega batwa burya kuguma tujya umwuga umwe byaratunanira kandi kubera ari wo mwuga dusanzwe dukora umengo ntitwoca twicara muhira rero uwo mwuga uradufasha mu muryango turashobora gukora tukaronka nk'ayo tugura nk'utuboga hanyuma ukadusayidiya kuri izo njya za yuwe ntibaduhere
bafite ikibazo ariko aho bakura amakara bakoresha mu kazi kabo nk'iyo hageze guturira ibyuma cyangwa mbere ibyuma inyishu babona ko kuba ari kuronka agatahe kabunganira
kanyene ingorane ni nyinshi zishobora kugira turabura n'ibyuma dukora ugasanga umuntu yiriwe ngaho yiyicariye turashobora kuguma dufise ingorane z'uko ibikoresho bidakwiye nk'ubu urabona turakenye inyundo zikuru zigatuma hasi turakeneye nk'ibyuma bya inshino byo gukorera ko turakeneye nk'itupa zo gukoresha tukagomba nk'isuruwari tudukingiramo umuriro nk'amarori kandi tugashaka n'umutahe kugira ngo turonke umutahe
ku rundi ruhande naho abagore bo muri uwo muryango mu mihana basigara baraba utwo bafuruguta kugira ngo unganire abatambukanyi babo
dusanzwe tubumba kandi mutwakazi wo muri Nduta sanzwe nkora inzeso umugabo basokuru na basokuru turabacu rwacu ibwenge nabo bakora akamaro k'umwuga wo kubumba kadufitiye iyo izo nzeso twazikoze hamwe naho indya bazikase iyo wikubise amaboroke urashobora kuronka isaba y'ubushyirahatani n'agakombe kera k'ifu ukacuzana mu muryango mu bana abana bakaba barabayeho
batubone bagabanira igifungurwa bagiye tujya mu kibazo cyo kubumba izo n'agatubumba izo nkono
ku munsi ubumbi n'agazi ngaha
ntabwo waye ku munsi ndashobora kubumba nk'inaga 10 n'undi bashobora kuronka nk'inaga 20
hanyuma urahetse ugakuramo amahera angana gute
ntayumenya ku buryo batazigura
ariko nk'abagabo babo aba bakenyezi bo mu muryango w'abatwa bavuga ko bahanzwe no kuronka isoko
ariko izo nkono tumaze kuzibumba ntizigurwa tuzishoye mu isoko batubwira 200 batubwira 100 tugaca tuzigarukana ku muhana ntizigurwa neza uyu mwuga wari ufise akamaro tukiri mu Burundi aha no kuva kubumba ntacyo birasigura ku bindi bironera amasafuriya
ingorane z'uko n'utwo bakoze tutagurwa abatwo bo mu kambi Nduta bavuga ko zigira ingaruka ku mashure y'abana babo kuko baheza bakabura icunganira udufungurwa twa pam cyane cyane muri kino gihe ibifungurwa byagabanijwe ku bw'abo batwa rero abana baca bagenda nabi ku mashure kubera ikigoyi munda Leonce Niyongabo Induta muri Tanzania ku bw'ijyu rya Amerika
Rakoze na wewe Leonce niyo ngabo wabandi bakoze ni mwebwe mwatwumviriza muri mu ntara zitandukanye zigizigi ugu c'u Burundi canke mu bihugu bibanyi bakoze kandi ingenieur muhinga bw'ivyuma ari kumwe na Innocent Kimenye bashikanye amajwi ahiwanyu Diane Nahazwe nije ndabategura nkongera nkabashikiriza iwanyu mu ntara kuva kwa mbere gushika kwa gatano tuzosubire rero duhure ejo nkaho twatanguriye mugira indwi nzitsa